mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hizu gya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi mu biganiro twafitiye muri kano kanya
kubara nk'abantu binjira buri munsi bona ko hagera ubwo huzura abantu bakaburaho bakwirwa cyo nabasaba nuko bahindura bagashaka hanini cyane hagari aho abantu bashaka kwisangamo ikintu bakaramforosa na security mu myinjirize.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bitabiriye ihayanishwa ry'imico na karanga gitiriwe Amahoro Festival Amani mu gihugu cya Congo Goma avuga ico yifuza co hinduka mu mwaka uza. Iyo nkuru tugaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makungu mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ari mu yabira umunyamakuru akorera muri ico gihugu Anita Powell atubwiye mu kanya ko bitarenze saa 8 ku masaha ya Afrika y'Epfo nayo masaha mu gihugu cy'u Rwanda no Burundi nyene umugambwe ANC wemereye abanyamakuru ikiganiro kugira ngo ubabwire icavuye mu mwiherero indongozi zigera kwijana n'indwi z'uyo mugambwe zarayemwo ku mugoroba w'ejo kuwa mbere. Amakuru rero yashikirijwe na radio televiziyo muri Afrika y'Epfo CABC avuga ko hari imodoka zatwaye umukuru wa ANC Cyril Ramaphosa gushika ku kirimba cya perezida kugira ngo abamumenyeshe ko umugambwe wafashe ingingo yo kumuha amasaha 48 kugira ngo atange imihoho bitari uko nayo bakamubyifatira mu minwe. Ariko aya makuru ntaremezwa n'uburongozi bw'umugambwe. Ari nka hamwe perezida Zuma yo kwanka gukinjura akurikije amategeko ya ANC inzira izoba sigaye hizo bari yo gukomborwa biciye mu nama nshinga mateka. Mundwi iheze Cyril Ramaphosa aramutswa ANC yaragiranye ibiganiro na perezida Zuma amasomo yandi kugira ngo bakure ico kibazo mu nzira yamara ivyo biganiro ntaco vyavuyemwo. Urwo rwego rwagizwe ako kanama rugizwe n'abantu 107 rafise ububasha bukomeye bwo gutegeka Zuma kuva ku butegetsi nk'uko rwabikoze mwaka w'2008 ku ntwaro ya Thabo Mbeki. Aho mukibuka ko mundwi heze Cyril Ramaphosa aramutswa ense yari yagiranye ibiganiro na perezida Zuma amasomo yandi ariko akamurahira ko atagenda avuye ku butegetsi. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rwego rwa Facebook adresse ya VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika ihayanishwa ry'imico na karanga bigitiriwe Amahoro Festival Amani mu rurimi rw'Igiswahili mu mwaka uza rishobora kugira irindi shusho rindi bivanye n'ingorane zagiye ziribonekeza mu ryariko rirebera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muji wa Goma ryarayo risozerewe. Umunyeshamakuru wacu yari yabikurikiraniye hagufi aratubwira tumwe mu tunenge twibonekeje mu ryasozerewe ejo. Claude Ganza Munyamagana.
Mu minsi itatu iriserukiramuco ryamaze hari bimwe bitagenze neza baryitabiriye basabye ko byazitabwaho n'ibizasubira mu bindi byiciro bizakurikiraho. Bavuga ko bakurikije uko iriserukiramuco rigenda ryitabirwa n'umubare munini w'abantu bisaba ko aho ribera hahinduka rikimukira ahantu hagutse cyane kandi hagateganywa amatika ahagije ku buryo buri wese ubishaka kandi ubishoboye yitabira nta mananiza. Uyu ni Teose Abuba Rugira umwe mu bari baryitabiriye ariko waguye bikomeye no kwinjira. kuko amafaranga itike yo kwinjira agura gahise yikubinshura eshatu ko yarateganyijwe.
Jana wakati kamiona ipo akiingia mundani, biye ilikuwa kipanda bei sana. Sasa
ejo kamiliyo nagiye kwinjira igiciro kitike cyahise kizamuka bikomeye. Niba byaratewe n'abantu benshi cyane cyangwa ikisinzi impamvu. Niyo mpamvu nkatu twa dufite amafaranga make byaratuguye. Harabagendaga bakagura itike ku idorari rimwe bagahita bayigurisha ku madorari atatu cyangwa ane. Njye nageze mu masaha 10 nasanze amatike yazamutse. Cyakora mpasanga inshuti yanjye inyongerera 3000 nanjye nari mfite 2 ubwo biba 5 ndishyura mbona kwinjira.
Nari ngoza 2000 ikakuwa 5000 njye nkapata igamu nakoza kwinjira mu ndani.
Umwe mu banyarwanda witabiriye iriserukira muco kunshure ya kabiri nawe yagize bimwe asaba ko byakosoka. Agira n'ibyo ashima byateye imbere agiranyije nuko byari bimeze ku nshuro ya mbere yitabiriye iriserukira muco hari mu mwaka ushize.
Iyo mwaka ikintu rusha iyo mwaka ushize ungubona ko kwinjira bari kudusaka inshuro zigeze muri 5 ukabona ko ari uburyo babateguye mu myinjirize n'uburyo abantu basaka abantu mu mutekano na gako nicyo kintu nabonye cyahindutseho cyane. Ariko ikibazo gihari ngiye mbona cyane ahinduka aho festival amane igeze imaje kurenga ubushobozi bwakoreje muhanga ugiye kubara nk'abantu binjira buri munsi ubona ko hageraga ubwo huzura abantu bakaburaho bakwirwa. Icyo nabasaba nuko bahindura bagashaka hanini cyane hagari aho abantu bashaka kwisangamo ikindi bakaramforosa na sekirite mu myinjirize kubona harimo akavuye ubucuruza kw'amatike ubona umupolisi araza akazanya amatike ku ruhande kindi bazane abahanzi b'igihugu cyose kibonemo
amatike yashize mu gitondo kare cyo kuri iki cyumweru ku buryo mu masaha ya saa sita bategurira iruserukira muco bahise batanga ubutumwa bw'impuruza kwa matike yarangiye kandi kuyifite nawe nasohoka atemererwa kongera kwinjira mu rwego rwo kwirinda umuvundo n'akavuyo gashobora kuvuka. Umuyobozi mukuru w'iriserukira muco bwana Guillaume Bisimwa avuga ko umunsi wa nyuma w'iriserukira muco wabagoye bikomeye ku buryo hari byinshi nabo byabatunguye ndetse ngo habuze gato bendaga kubihagarika imbura gihe yemwe hari n'abaririmbyi barinze bataha bataririmbye kubera ibibazo bitandukanye muri bo twavuga itsinda BCUC ryo muri Afurika y'Epfo cyakora kuzamura ibiciro ku matike ngo sibo byaturutseho.
On a bien tracé et on a très bien dit nous vendons un billet à 1 dollar.
Twavuze neza ku itike imwe tuyigurisha idolari rimwe kandi ko rivunja 1600 y'amakongomani. Harabagurishije amatike ku 3000, 4, 5 ariko mbabwije ukuri siko byari biteganyijwe kandi niba hari umuntu umwe cyangwa babiri mu bakorera bushake babikoze bahise birukanwa ako kanya. Abahinduye ibiciro bahise birukanwa. Cyakora nanone nk'uko mubizi ku isi yose ni ibisanzwe ko haba abacuruzi ku masoko atemewe kandi utabasha kugenzura. Niyo mpamvu hari abacuruje amatike ku biciro bitazwi bitari bya festival. Hari n'ibibazo by'uko hari abana bari munsi y'imyaka 18 bemerewe kunywa ibisindisha no kuba inzego z'umutekano zarijanditse mu bucuruzi bw'amatike ku biciro bihabanye n'ibyateganyijwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku ishuri y'imigendekere y'iserukira muco kuri uyu wa mbere, Guillaume Bisimwa yavuze ko bizitabwaho ubutaha ku buryo bitazongera nubwo bitoroshye kubigenzura. Tugiye gukora ku buryo umwaka utaha bizaba bisobanutse. Uyu munsi ntibyoroshye gusaba abantu kwerekana ibyangombwa byabo ariko tuzabigerageza. Byumvikane neza ko nta bisindisha byemewe ku bari munsi y'imyaka 18 nk'uko itegeko nshinga rya Kongo ribiteganya. Ku banyweramo urumogi bo biragoye kuko mu 2012 baba bahari ntiwacunga umwe ku wundi. Biragoye kuko ntiwanabuza abantu kwinjirana amatabi. Ntiwasaka mu mifuka ya buri muntu kugeza ku masogisi. Bose biragoye. Hari ibyo dukora uko dushoboye ariko ibyagenze uko byari biteganyijwe harimo nk'amarushanwa yo kwiruka yatangijwe umwaka ushize kandi yitabiriwe n'abasaga 500 barimo n'abanyarwanda. Harimo kandi n'igice kiribana no guteza imbere kwihangira imirimo hatora mu mishinga ine y'irashyikirwa igomba guterwa inkunga y'amahugurwa mu gihe cy'umwaka n'iy'amafaranga byose bifite agaciro k'2500 by'amadolari. Uyu mwaka habonetse imishinga 67 yatoranijwe mu ine abari ihembwa. Imiryango inyuranye nayo yabonye umwanya wo kwigisha no kugaragaza ibyo ikora harimo nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryatanze inyigisho ku burenganzira bw'abana. Hari abakorera bushake 715 n'abashinzwe umutekano bagera kuri 270 barimo abapolisi n'amakompanyi ashinzwe umutekano. Tubyine tugamije impinduka turirimbira amahoro niyo nsanganyamatsiko ya Festival Amani 2018. Iri serukira muco ry'amahoro ribaye ku nshuro ya gatanu ryatwaye 350,000 by'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga hakabakaba 298,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda na 1,560,000,000 z'amafaranga ya Congo. Claude Ganza, Munyamagana, Igoma mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza urakinuye cyane gose ino genekerezo rya 13 hisi yo sirikwira himbaza umunsi wahariwe amaradio ishamwe rya maradio asamira na mu Burundi ABR rigasaba abenyesha makuru kubahiriza amategeko habagenga turaza kwigaruka ko makuru yacu uyo hanyuma ariko naho duce dukubitira mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania ahamashira hamwe akurira mu gisata cyo guharanira gateka kazi na muntu avuga ko ikibazo cyo gufata abakenyezi ku nguvu no kuba bahohotera cabaye indanse menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Nyarugusu James Jovin aradusigurira
ku mpamvu z'amabi afatiye ku karanganzerano yabaye menshi mu nkambi iryo shyirahamwe ryaciye rikora inama yo gushikiriza ubutumwa ku mpunzi z'abarundi muri zone ya 10 Nyarugusu bigatuma iryo shyirahamwe the International Rescue Committee IRC ritangura umugambi wo kugwanya ihohoterwa rikoresheje ubwoko bwinshi harimo imigwi yo kwigisha abakenyezi abagabo abigeme abasore n'abaserukira amasengero abarundi baharubwa mu majana nibo bitabiriye uwo mugambi bamwe mu bavuganye n'iri Amerika bemeje yuko ugohotegwa abakobwa n'abakenyezi mu nkambi birenze urugero muri iyi minsi
numvise agahohotero nkako numva ugohohotegwa gukiye kubikina nk'umugore arahohotegwa abakobwa barahohotegwa bakaza kurongoreshwa ku nguvu batarakwiza imyaka nivyo ni kimwe muri bimwe byo guhohotera ku bagore bitumwa n'ububi bwishi buri mu bagabo bari ngaha mu nkambi ni kwa gahohotero nyene bagomba maronko menshi ariko bidakunda ngaha mu nkambi kwankira abana kujya mashuri akonaga hohotero kadasanzwe no gucinyizwa abantu babakenyezi twahohoterwa n'umugabo wawe arashaka kuzana ko nkunda umugore aho abaguhohoteye cyangwa kubuza kugira nte kujya guca amahera ngaho abaguhohoteye kukwera ngaha mu nkambi ntari dufise twifasha atari bijya tuntu ku token gusa nabandi baragurisha injya abagabo kandi baragurisha injya mu kenyegero umugore we w'umugore atavyuzi kandi nabagabo baraborerwa cyane ugashaka gupokera bakabigurishiza iyo nyene kumbagiye kwinywera imigori gori akazaya yaborewe agashaka gukubita akoreko
Ambasada Kamaliza Korodine aserukira shirahamwe IRC yabariye ijiji Amerika yuko amabi yafatiye ku karanganderano yabaye menshi mu nkambi kandi ngo bakira imanza zirenga 5 burindwi z'abagabo bahohotera abakenyezi n'abakobwa barongogwa batarakwiza imyaka iryo shirahamwe ngo ryatanguye imigambi itandukanye yo kugwanya ihohoterwa
ya duko dukoresha ubwoko bwinshi mu kugwanya rino hohoterwa cyane kano gacinyizo gafatiye ku karanganderano rano kuri ubu twarahari imigwi ijeje kwigisha abakenyezi indwi umunani zitwa imapu hama abakenyezi bahejeje bagacatangura abagabo nabo nyene bakigwa iminsi 16 ni kuvuga ni mu mezi ane nabo nyene tukinga amabi afatiye ku karanganderano hama kandi mu gisata cyo gukinga amabi naho nyene hariho ibiganiro tugenda turagira n'abantu batandukanye mu mazone atandukanye tukagira n'imigwi yose imigwi itandukanye yabi y'abagabo abasore abigeme n'abakenyezi eka ndetse n'abaserukira amashengero kuko turazi kwafite uruhara runini mu kugwanya nabo nyene amabi n'abaserukira amashengero hamwe n'uburongozi bwo muri kandi turafadikanya mu kubagirisha ibyo biganiro kuberekana uburyo kibashobora kugwanya amabi afatiye ku karanganderano hakabaho n'uburinganire
bamwe mu bakenyezi baganiriye n'indi ya Amerika basabye yuko ababorezi n'abagabo bahohotera abakenyezi babo wofungwa kugira izo ngorane zigabanuke mu nkambi
ico ndosaba nuko bodufasha bakagira uko bishoboye kose kugira ngo nuko bo bafata uwo bafashe bose bace bafunga
ndahumva hamwe barakunda kuvuga yuko ufashwe mw'ibyo bibi ucyugenda kwitura kuri SVB barashobora kugufasha no vuga nko gipolisi ugiye ukahitura naho nyene bo kwerekeza nahandi ho kugufasha
bo kwihanura bakisubira ko bahagenda mu nyigisho nk'iza imapu keshi na keshi barakunda gutanga inyigisho za imapu ugasanga umuntu arahindutse uko yari siko ejo umusanga ugasanga ukaborego yakavuye ugasanga guhohotera umukenyezi we cyangwa umwana wiwe yaheze muri we sanga mu rugo iwe haramahoro n'umunezero
ishyirahamwe the International Rescue Committee IRC rikorera mu gisata cyo gukingira no gutabara impunzi mu nkambi yasabye impunzi zose kugira imigenderanire myiza mu ngo no kugwanya amabi hagati y'abubakanye kugira ngo babeho n'amahoro mu nkambi uwo mugambi wo kugwanya ihohoterwa watanguriye mu nkambi y'impunzi Nyarugusu rimwo abarundi n'abakongomani ukazoherukira mu nkambi z'abarundi Nduta na Mtendeli Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini, ijuja Amerika.
Unaoducho tuandaniliza mri studio Bujumbura humu genzu wa Chudiane Ndonsa rimeshereje ikigani rochava nye dini huno muusi aragaruka kumusi mukuru wa Saint Valentin umusi huhimbazwa itariki ya 14 kwezi kwa kabiri uko mwaka utashe turamuha mikro hagatangura tubwira abatumire bari kumwe
Patiri Pierre Sengiyumva ari mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imijyango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije
amahoro cyane
namwebwe apotre Keva Sibomana murongoye ishengero umugwa w'Imana nzima CLG namwebwe turabaramukije
turabaramukije
turi kumwe kandi na Miss Furaha Rebecca wo kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur i Bujumbura namwebwe turabaramukije Miss Rebecca twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku munsi mukuru mweranda wa Valentino usanzwe uba itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ni kuvuga ku munsi wejo uwo bamwe n'abandi babona mu buryo butandukanye batakira kumwe mwebwe apotre Keva Sibomana mwebwe umunsi mukuru mwe muwakira gute
umunsi mukuru wa Saint Valentin kuri twebwe bwa mbere na mbere ni umunsi tutabona mu ijambo ry'Imana canke benshi bakunze kwitirira umunsi w'abakundana ngabo twebwe turavye mu byanditswe byera nuko nta munsi wahariwe ico kintu uhari ahubwo nyabuna
umweranda Valentino ntarimo
muri bibiliya
yego
oya ngira patire kumbraza kuduha umuco ngabo mu biranda ija mu gimana tubwira ntabwo tubona Valentine nibaza ko na bira yanditswe aho gataranaba kwanza niko biri yego kuri twebwe umuntu akundana ubwame na mbere n'ufise Imana rukundo muri we yego rero nta munsi twubwa ngo tungu tuhariye iki aho munyawo mu jambo ry'Imana ritubwira kutugaragaza urukundo mu buzima bwacu bwa misi yose
yego reka pati Pierre nawe atubwiye nawe akira muri Kiliziya Gatolika pati mwebwe musanzwe muri Kiliziya Gatolika uwo munsi muha ikibanza hari n'inyigisho ziba zitegekanijwe musanzwe muha ugwaruka ndetse n'abakuzi niko biri
urukundo mu bisanzwe ruva ku Mana kandi urukundo gukuri ntiruhera bizokwamaho kuko ruva mu Mana yamyeho kandi horaho bizokwamaho umunsi mukuru wa Valentino twebwe muri Ekleziya Katolika dusanzwe dufise umugigwa wo kuvuga ati ujya muntu n'umweranda kubera iki turaraba ingene uwo muntu umwanya yabayeho ngaha kuri iyi si hari igihe aba ari uwari yihebeye Imana cyangwa ugasangana umukristo asanzwe ingene yagerageje kugenderira ijambo ry'Imana ku buryo abantu bose bavuga bati ujya muntu mu bandi yarabaye akarorero keza abo rero nibo hariho amategeko y'Ekleziya itegekanya bakaca bavuga bakavuga batujya muntu n'umweranda bafatiye kugena yabayeho nga kuri yisi kugena yakigo rukundo rw'Imana nga kuri yisi kandi akabera akarorero keza abandi mu kwemera
Valentino rero yawakire gute
uyu rero Valentino hari mu mwaka wa 1770 nkuko babivuga babitohoje ko na jensi nari bwabeho niho rero hari umwami umwamperere bita Claude wa kabiri cyo gihe hari mu gihe cy'intambara atanga itegeko ry'uko abantu bose baza mu ntambara baje kumufasha iyo ntambara mu nyuma rero arabura abantu baza mu ntambara niho rero yacavuga ati nibaza ko abantu bari ko banka kuza kuza mu ntambara kubera ibintu byo kugira ubugeni atatanga itegeko ry'uko mu gihugu ciwabo yatwara ata muntu numwe azosubira kugira ubugeni niho rero umusaseredoti Valentino yacazarakira abantu bitegurira kugira ubugeni akabakira mu ibanga akabaherekeza hama akabashikana naho baragana bakagira ubugeni munyuma rero umwami yahavuye abimenya maze kwimenya uwo Valentino bace bamufata bamufashe rero bacamushira umucamanza ngo amucire urubanza umucamanza nawe yari asanzwe afise umwana w'impumyi niho rero Valentino ashitsiwe uno mucamanza yamubaza ati we uri pati de tegome cendo musaseredo nimburiwe sengera umwana wanje akire ama meze ndavyemere ama Valentino ko babivuga yarasenze arasaba Imana iramufasha hama umwana arakira amaze gukira uno mucamanza n'umuryango wiwe bace bahinduka bace barasaba nibatisimu munyuma Valentino acaburukiza gwagiye kuri uwo murugo gwa mucamanza niho rero umwami abimenye ko Valentino atacire urubanza yaciye agira iki yaciye yica uwo mucamanza hama na Valentino nyene bace baramwica bavuga ko yapfuye mu mwaka wa 1773 kuva icyo gihe rero abantu bace bamufata novuga nti patron novuga nti nk'umuvunyi w'abantu bakundana zatangura rero kumwitirira abantu bakundana kaba rero hari hasanzwe hariho umugigwa mu gipa mu migigwa y'abapagani wari uhari umunsi bita ngo ni umunsi w'abakundana umunsi rero bita ngo ni uw'abakundana wari uw'abantu bahura bakaja mu byo kuryohera umubiri gusa
hari mu migenzo y'abayuda canke hari mu gihugu iki
yari ari mu Butaliyano niho rero mu nyuma rero abo bace bagenda biyitirira Valentino niho rero mu nyuma mu kinjana cya gatanu niho Papa Gerard wa mbere avuga tu umunsi bitirira wa Miranda Valentino shora ku umunsi wo kuja gucumura umunsi wo kuja kuryohera imibiri w'abaryoherwa ku mibiri tavuga tereka rero tugira umunsi mukuru uhimbazwa muri eklezia kugira tuwiteka wapfuye kuri uwo munsi niho rero batangura rero guhimbaza Valentino neza muri eklezia hama rero uwo munsi mukuru urahava rero ugenda urakwira mu bihugu bimwe bimwe gushikana ushikanga iwacu Burundi naha mu Burundi batanguye kuhimbaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda cyo gihe byagenda gute ngahe Bujumbura abadandaza bari bashoboye gufata gukoresha neza uwo munsi mukuru rero
yego tutaraja kure reka duhe ijambo Miss Rebecca Furaha asanze yaserukiye n'urwaruka hano tuzi ko ari nago rukunze guhimbaza uwo munsi mukuru cyane Rebecca mwebwe muwakira gute uwo munsi mukuru
twebwe kenshi nabwo tuyumvira aho uwo munsi aho wavuye ibyo padiri yakaza tupataja kenshi nanuko twatubizi nubwo ambe ndavyumvise ariko twe tubona nk'umunsi w'urukundo gusa wo kuhimbaza urukundo kujya hariho indi minsi dushaka guhimbaza amahoro ahandi tugahimbaza ivuka rya Yesu naho tuzi ko atavutse muri December mbwa hakaba ari umunsi abacaguye na sevente tu celebra nyine ya seburukundo umuntu akunda akakwibuka akakwereka akanera kamenyezo
k'urukundo reka mukiraho nyine ugo rukundo hari urukundo hagati y'abavyeyi umwana hagati n'umuvyeyi canke n'izindi nshuti hari urukundo rw'abantu basengera hamwe ko mu isengero ubwo patira ashobora kuba akunda abakirisu canke abakirisu bagakunda patira canke abakirisu bakundana hagati yabo hariho n'urukundo tumva urukundo rw'abubakana rw'abantu bazokubakana mwebwe rero muhimbaza urukundo ruwe
ni urukundo rw'abakundana bafise imigambi yo kubakana urukundo rwo gukunda mwene data canke muse
ego ingene rero mwebwe uhimbazwa mubona uhimbazwa urugero mwifuza birabanezereza birabahimbara urugero uhimbazwa ko
okay bibaza abantu batandukanye rero bawuhimbaza mu buryo butandukanye ego hari abawuhimbaza novuga nabi mugabe babigaragaza uko babasanze babayeho mu rukundo rwabo hari abawuprofitamo uko ari ibindi byaha mugabe
nibyo ababonera hakajyo kukwita
hama hari n'abatawuhimbaza nyene bakafata nk'umusosanzwe hari nawuhimbaza akavuga tire ku munsi tugira aga programme nyene dukadusohokera ntawa dusohokera mukambara kumbure ya kanzu keza kenshi abara katukura kwera ibaye tukura turayibiko ibari gagaza nyene bakwa kwigaragaza urukundo hamwe n'igirabura hama mugasohoka hantu heza akabari wo udukado kenshi abara gashokola kwera akoga kenshi akundi tuntu mutwo hama hakabari wagashugwe nyene agashugwe ka agahoze kaba gatukura abari nk'uko nyene kenshi
ego
amena majambo meza
ego twa dushugwe twavuye he mbega amabara atukura na yirabura nayo kwa Valentino akomoka sinzi pati mwebwe amabara nimwe mwashitseho cyane na nubwo gwaruka gwayishiriye
murakoze cyane jewe ibyo naco ndabivuga ko ibyo nivyo abakiri bato niho babizi neza ko nkaje ibara ritukura gerekana mutima mweranda icyo bitangura gucangana
Rebecca mwe muntu umunsi kwiye kugumaho canke wovaho muvuga kwiki kuko umuntu wari uwo munsi umengo ntutwi muvuga kwiki ku bijanye nuko n'ikibanza kwiye guhabwa mu gihugu hamwe mu masengero barawemera ahandi ntibawemera mu rwaruka bakawufata ukundi niki kibanza kwiriye kugira
je nibaza ko kuko kuvuga yuko utazwi mu nzego canke ni kwera batagitsingira ko konje ibe ari umunsi abantu badakora mugabo nibaza yuko abantu bose baba wuzi mbujya mu isanzu sino mbona atacu twaye kwera hanyige ufasha ukukomeza nyene urukundo hagati y'abantu umuntu akabonerwaho ukugira iyo program ugasanga umuntu nigera aronka program yo kubana hamwe no yo kugira umwanya wo kuganira no ubakanye kwera kati kenshi kwera abana cyangwa kwera indi ndi ugasanga uwo munsi kwera ati uwo munsi no guserebura urukundo ati reka twicare tuyage tuvugane ibya kadoda cyangwa ugasanga uwo munsi haravutse imigambi mishasha na wambe
apotre mbonawe gacane sinshagomba kubivuga
igituma ni iki nuko nkuko nagomye ndabivuga na patiri yafashije kuyishimangira harakenewe inyigisho twarakundanye twaraciye mu gihe aho ukundana n'uwo mwubakanye cyangwa isinzi umubwiye mu programme ngo tuzokoma dusohoka kuri uwo munsi n'uyu n'uyu ahandi nta mwanya afite iyo programme ni ije ntiziri mu buryo we
yavuze ko ari gihe abasanzwe bataronka ko kanya
ushaka
akajya gutangura
yaronka umwanya reka tuze na bica bigenda gute ahubwo n'icyo muri Imana rira bitwigisha ndetse nabantu baragerageza kubisigura mu buryo cyangwa buri urakora akazi mugabo kandi akazi nikagutwara uribuka kuri andi mangajema yandi urivuka kufise umuryango urivuka kufise abantu urivuka ko nubwo akazi kugutwara ari umwanterezwa gukonsaka kubwo umuryango wawe nabawe aho nyamuce tubwira abantu uko abantu barondire imyanya yo gusangira nabo bakunda ariko atari kuri umunsi gusa kuko bibaye kuri umunsi bizoba umugigwa hama kenshi satana acavyitiza kugira nyine abidetourne gusa ko nkatwebwe tuvuga ubutumwa bwiza inkuru nziza ko dufata ko hari ibintu bimaze kwinjira mu mitwe y'abantu bigwengene bikurayo mugabo umuntu agaprofita ako karyo kugira ngo ashobore gufasha abantu boye kubandanya baje mu nzira mbi hagunya abantu bagahindurira ndongo bakaje mu nzira nziza kubwanje nuko ndabibona
ego pati mwebwe umunsi y'ikeje katolika iraho ikibanza nkundi wabandi beranda kugwego kw'igihugu ariko ntuzwi umunsi kandi ari ikintu kiraba ingo n'imiryango kiraba ugwaruka umunsi mukuru umukenyezi umunsi mukuru ugwaruka usanzwe ari umunsi uzwi cyane mu ntwaro ubona umuvuga ku iki
twebwe muri ekleziya katolika hari haberanda benshi cyane abo beranda bose umunsi wabo usanga tuwibuka mugabo ntitusabira ngo ube umunsi wikonje cyangwa umunsi wo guhimbaza bikomeye cyane mugabo twebwe tugiye gusenga turibukanya uwo munsi wariwo
kubaho ubuzima Imana ibahamagara kubaho hano muri nosi ntibajanywe n'iki gihe ijambo ry'Imana itubwiye ariko bahinduke rwose ubwo rukundo ntibaruhe umunsi kandi n'ikindi ntibanagwite nubwo patire ambabari gatowe kubera iki ari Severance yise umuvunyi w'urukundo nagira umuvunyi w'urukundo n'umwami w'abami Yesu Kristo kubwanje n'icaho ubunyabona burakwiye kubihinduraho ubunyabona ukaba umunsi bitewe donko umuvunyi wabo ari Kristo ko uwo ni badukunze urukundo dusha uwo bafatiye kuri ako kantu kabaye acagoma nyine kubeha ingufu ariko uwatweretse urukundo rumuranye n'ubwo abantu bwose n'umwana w'Imana je rero ko bavuga ko Severance ari we muvunyi w'urukundo aho sindabyumva gucya
ubunyabona bakundana mu biringira atari mu mpemu ngira atari mu mutima mwiranga
urumva iyo ukunda iyo bavuze ubundi urukundo ni ikintu cy'impemu ni ikintu cy'umutima urukundo si ikintu cy'umubiri okay mu bagiriki baragerageza kuvuga impundo zitandukanye baravuga urukundo umwana akundana n'ababyeyi baravuga urukundo abantu bakundana kubera aho bahuriye ko muri abavunjayi dusanga umuvunjayi afite abagenzi b'abavunjayi burya n'abamarayi nabo nyine afite abagenzi b'abamarayi igisuma bifite nyine urukundo bikundana hagati yabo ubwo nabwo n'urundi rukundo hakaba n'urundi rukundo ruri hejuru y'izo nkundo izo bari kubaravuga cyane urukundo rufatiye ku maraso donc kubera ko mvukana na naka umva nyine hari urukundo nyine rw'amaraso n'iki ubwo hakaba n'urundi rukundo ruri hejuru yabo ubwo nibwo rukundo tuvuga ndetse no mu ijambo ry'Imana urukundo bita agapeo ni urukundo rudafite icyo rufatiye ku udakunda umuntu kubera ko mwigana udakunda umuntu kubera ko mukorana udakunda umuntu kubera ko hari icyo muhuriye ko mwaka umukunda kubera ko Imana yasutse urukundo muri wewe kandi nawe gusaba kumukunda Yesu yavuze ngo urukundo muzogiranira nibwo zokwerekana ko muri abigishwa abantu nimba byo kuri muri abandi nuko muzokwerekana ngo rukundo
ego Patiri Pierre Sengiyumva muri mu bajeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye ku mitavu y'ikiganiro
murakoze cyane ndatumiye nabantu baze kuza muri foyer ku mugoro imisore n'inkumi
ego apotre Kevin Womana murongo ishengero umugwa w'Imana nzima Serge namwe mbe turabakengurukiye ko mwitavye
ego namwe turabashimiye ko mwatwe yumviriye ko
ego namwe bwe Miss Furaha Rebecca wo kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur i Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye
murakoze cyane kubutumire
kwibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku munsi mukuru wimirije ku munsi wejo w'umweranda Valentino Diane Ndose na ndemeshe kino kiganiro ndabakengurukiye
Yane ndonsu rakozu kabu himbaza tu kwifurize hamwe n'abandi bose umviriza ijwi rya Amerika bazo uhimbaza ningaha duce dusozerera ibiganiro vyo mu kirundi n'ikinyarwanda twa twafitiye muri kano kanya Diane Nahazwe Washington DC hamwe na Innocent Kimenyi tudasize inyuma Ingenieur Linas twese twifurije kuranigwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.